muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza. Ni Thomas Kamirindi ugiye kubagezaho ikiganiro cyanyu muri Sanga. Muragikurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Kiraza kandi kujya no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.com no kuri Facebook VOA Radio Yacu.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri Sanga rero, abaskut n'abagide b'u Burundi bashoje uyu munsi icyumweru cyabo cya giskut. Abaskut ni abantu bashaka kuba ba ambasaderi b'amahoro no kuba urugero, kuba akarorero. Niyo ntumbero rero abaskut bo mu Burundi bafite. Ishyirahamwe ry'abaskut b'u Burundi, Association des Scouts du Burundi, ASB mu magambo ahinnye, n'abaskut bagamije kubana mu Burundi butuje, scout vers une cohabitation pour un Burundi paisible. Ibi rero nibyo tugiye kuganiraho n'umuyobozi mukuru wa ASB, commissaire général Magnus Mahonda. Izina rye rya giskut totem ni Chamois Brave. Magnus, we urahura komeye?
Yego, ndakomeye cyane rwose.
Turi maso, nous sommes toujours prêts à servir.
Yego.
Muri iki cyumweru rero mwakoze iki gihambaye? Ni iki gikorwa cya mbere mwakoze muri iki cyumweru cya giskuti mu Burundi?
Maskuti mu Burundi nkuko scoutisme bivuga, tufite uhamagariwe kugira la première obligation d'un scout ni bonne action quotidienne.
Ni ukuvuga igikorwa cyiza buri munsi.
Ni ukuvuga kugira igikorwa cyiza buri munsi. Muri uyu mwaka rero nkuko byaba bigenda imyaka yose mu ntara zose z'igihugu cy'u Burundi barategura ibikorwa mu ndwi yahariye abaskuti. Muri iyo ndwi rero turakoramo ibikorwa bitandukanye. Turagenda kuramutsa abantu batishoboye cyane cyane nko mu Ruferina, mu bitaro, mu mabohero. Tukabashira utuntu bashobora kwifashisha. Ibindi bikorwa iyo ndwi hori koregwamo, turagenda gutanga amaraso cyane cyane mu ntara zose, cyane cyane muri Meya ya Bujumbura baragenda gutanga amaraso kuri Croix Rouge n'ahandi hose bakagenda gutanga amaraso. Hama ikindi gikorwa dukora, turakora ibyo bita ama bonne action shadong, ni ukuvuga turagenda tugasukura igisagara cyacu aho tubaye, tukafata amabarabara, imiserege yazize tugasukura. Iyo ndwi ubundi ibifite ibikorwa byinshi cyane rwose dukora. Mugabo ihangiro aba ari uko tugira bonne action quotidienne, tukashobora gufasha aho tuherereye, aho tutuye.
Hanyuma rero mwiyemeje kugira kuba karorero, kubana neza mu Burundi, scout vers une cohabitation pour un Burundi paisible. Mu kirundi wabivuga ngo iki, mu bikora gute?
Navuga mu kirundi no kuvuga baskuti mu nzira yo kubana hamwe kubwo Burundi butuje. No kuvuga yuko duhamagarira urwaruka rwacu yuko aho ruri hose mu byiyumviro baba bafite bashyira imbere amahoro, bagize ikibazo, bagize ingorane, bishitse bakakaba ikinshiba mu kibano cyabo
yego
cyo bwo bashije imbere ari uko botora ibishu bigwanira bwa bakoresha amahoro muri twitizo mesange uko tubayeho kubera dufite urukundo article zamagara gukundana kwitaho abandi twabona yuko ayo mahoro ariyo yotuma niyo twakundana tukagira ubumwe muri twega abatutsi yakikwiragiza mu bandira jone hama no mu bandi bantu bose bari iruhande yacu yotuma tuba mu Burundi butuze nabwo ari busanzwe butuze mugabo tukongera ku kintu tukatuza neza cyane rwose
Chamois Magnus Mahonda ubusanzwe iki kigano nyine n'icyo abanyagihugu mukiganirira uwa mbere yitwa Corneille Niyonsaba Niyonsabi Corneille we
amakuru
Corneille Niyonsaba
amakuru
ni meza urahora komeye
yego ndakomeye umunsi mukuru mwiza abaskuti bose
yego umunsi mukuru nawe rwose yakabazo kawe rero
skuti toujours
prêt à servir de notre mieux yego
yego nagomba bwa mbere ndabakeze kucimviro kiza bagize nijyo teka barundi dukeneye ngikikwe kujya mu barundi iminsi yose kikaza dukana mbere no ku Burundi bwiza butuje nkuko babyipfuza no kwibutsa ko gwa gasore kenshi yifashije nyine abaskuti kugira ngo ashikane Burundi kuri ku ntare yo kwikokira
burya se
ndabyibaza kuko urabona n'intoki z'abapona zitatu zirasa n'izo z'abaskuti abenshi bari baza mbega ibyo byavuye nuko yatawe icyari cyo skuti cyo gisigura icyo nifuza rero nashaka kubaza uno mutumi ubona umugabo mutumire nagomba kumubaza mbega ni iki kimiko murakora kugira ngo mumobilize la jeunesse burundaise mumobilize abantu bakiri bato mu Burundi bakure bafise uwo mutima wo kwiyumvira Burundi butuje mu mahoro nkuko mubyipfuza
yee Corneille urakoze reka hita gusubiza yee Chamois
oui
mubwire rero mukora gute kugira ngo urwaruka mu rushyire hamwe mbese
ego nagoma ndamushimiye cyane gose yacyizwe mu bintu bya intoke zitatu ubundi ni twebwe ni misali yo kuva kera kuva twitizime kivuka urumva ari franchise de vous maturité ama ngira ngo sinzi ko bisana cyane gose gukurumva wa gasore sinaronse umwanya uko duhura ngo tuvugane ndamubaze igituma nawe yatoyemo kugira intoke zitatu ugabo urumva rusali skuti yo iri imbere y'umugambo w'itona no ashobora kuba yazi yasubiye ko arazi ingene abaskuti bameze
ariko se ahubwo bishobora kuba binavuga hari ubwoko butatu bw'abarundi buri hamwe abahutu abatwa batutsi hari reka tuzabi reka tuzashaka abantu bo muri prona tuzababaze cyangwa se n'ubu ngubu baramutse batwumvise muri icyo kigendo bakaza kutwungura inama nabyo byaba byiza
ego yarabaze ati none muri ko mukora iki mugira iki kugira nyene mushike kuri iryo hangiro urumva kino kivugo cy'umwaka w'2018 nibwo yuko twifuza yuko uyu mwaka wa 2018 wahera tuziba dufite urwaruka rumva ko rutekanye uko tubikora rero nuko uko igisikuti cyo mu Burundi gitunganijwe hariho urwego rwo hejuru hagati haba n'intara hakabaho n'imigwi mitoya rero twita amagroupe icyo tugira rero ko twamaze gufata iki kivugo ko ari iwacu icyo catugira ama formation tugafata abantu hajeje intara tukabagisha de formation sur la résolution pacifique des conflits, la cooperation pacifique, kubana mu mahoro, gutora umuti bidaciye mu ngimba, hama nabo tukabatuma yuko bagenda kuvyigisha abashefu b'ama groupe scout, biyumegwe mito ikora ku mashuri, ikora ku paruwasi, ikora hehe, hama abo nabo bagaca bishikana mu gwaruka gose bagejwe uko group umwe muto cyangwa group usanga umwe asaba abankabana nk'ugwaruka abana 60 abo rero duhereye hejuru twebwe tukabyumva yuko twoja turatora umuti bidaciye mu ngimba yuko aho turi twovuga ibintu bituma dusiga isi isa neza nk'uko twayisanze kuko nicyo twakuye ku kucivugo cyane ijambo rya nyuma watanguje muharaza kuko cyadusiganya tugati muragerageza musige iyisi ari nziza gusumba uko mwayisanze ico kimara twashaka yuko duterera duterera buryo aha tuzoca mu gihugu cyose byosanga avuga ati ugwaruka muno munsi rurabana neza baganira ibintu biri biteri imbere baganira ibintu biraba imbere nyine batavugana ibintu bibi bidacafuza ni ukuvuga ko nyine twese tuzobikora sama formation nyine duhereye hejuru bikamanuka ushobora gushikira umujyo na metoyi nawe mu kibano ciwe akagenda kubyigisha agwaruka gose rero ngo mu rundi maze kubyumva niraga yuko bishobora kudufasha ku buryo tubaganza ntayipe gito
uwo nguwo washinze umuryango w'abaskuti wasize uwo murage ngo dukore ku buryo isi iba nziza kurusha uko twayisanze ni General Baden Powell w'Umwongereza. Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda. Abaskuti b'Abarundi barangije icyumweru cyabo cya giskuti, bakoze iki, bafitiye ntumbero? Turimo turaganira na Commissaire General w'ishyirahamwe ry'abaskuti mu Burundi, Magnus Mahonda. Izina rya giskuti Chamois Brave. Kuri telefone turi kumwe na Jean-Claude Nibitanga. Jean-Claude we?
Yego.
Komera.
Komera twese, umuzi mukuru mwiza w'abaskuti.
Twese kuri twese.
Twese twese.
Yee.
Kuri toujours.
Prêt à servir de notre mieux. Komeza.
Yego, cewa kabazo nagomba kumubaza naje ndo muskuti.
Yego.
Nagomba kumubaza mbega ko nzi umuhari w'abaskuti ari umuhari wita kugwaruka. Mbega ubwo barabona ubushomeri ukungene bumeze, mbega ko mu baskuti naho nyine bigisha debrouillardisme, nta buryo bwo kwigisha abajene ukungene bashobora kuyungunganya, ko nzi umuhari w'abaskuti ahanini wita kugwaruka. Akabazo kanje kari ako, umunsi mukuru mwiza.
Yee, komera Jean Claude, nawe umunsi mukuru mwiza.
Watwese watwese kamirindi.
Chamois we, musubize rero.
Ego, namushimiye cyane rwose n'ikibazo cyiza. Rero nagomba namubwira yuko kuva mu 2016 mu mpera z'umwaka twararonse amahigwe yuko dukorana na programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Hariho umugambi rero turiko turarangura muri ino minsi witwa autonomisation des jeunes na création d'emplois.
Mu kirundi wavuga
kugira dutume ugwaruka rushobora kwirondera udukogwa duto duto bonyene bokora. Ngene bigenda rero urumva biri mu ntumbero zacu bigahurirana nuko dukorana n'iryo shyirahamwe PNUD. Dufata aba ugwaruka bagakora ibikogwa mu minsi 78 hama muri iyo minsi 78 baba bafise ku munsi amafaranga tubahemba makeyi nk'3,400 n'400. Hama tukababikira 1,700.
Yego.
Hama rero inyuma y'iyo minsi 78 ayo mahera baba barabitse duca tubafasha gushyiraho udushyirahamwe dutoyi dushoboka. Ku buryo bashobora kwitangura agashyirahamwe kabo kakazotuma bashobora kwiteza imbere gatoyi. Sinovuga ngo ni bininiya bikomeye kurumva na mahera makeyi. Mugabo icyo duca tubafasha, cyose tubafasha turondera nk'amashyirahamwe ajyaje byo kuguranana ingurane. Tukajya tubafasha ingene bagenda gusaba utudeni duto duto kugira bashobore kwiteza imbere. Urumva izo ni mu gihugu tumaze gukora mu ntara ya Bujumbura, tumaze gukora mu ntara ya Makamba, nibaza yuko mu minsi iri imbere tuzabikora no mu ntara yabo ya Bujumbura iyo ngaha hejuru iyo Bujumbura. Hama twabikora no mu ntara ya Mwaro. Aho rero mugabo muri ico gihe turiko dukorana n'abajene bose tutarinze gutakura abantu namwe abaskuti canke abeki kandi baza kwa cyo kigiciza. Abaskuti musanzwe tugenda gukora ibintu kuri community, ntituvyikorera twembe, tubikorera la community iri ruhande yacu. Nico gituma rero nibaza yuko niyo twagira amahirwe tugashobora gufasha abagwaruka ruke kwishyiraho udushyirahamwe twabo. Nibaza yuko hagiye udushyirahamwe 10 usanga n'abaskuti batinze bakajamo. Mugabo niyo twabona iyo ko turagira experience, ko turagira igenze neza, turaba yuko tudofata tugaca dukorana n'ama group scouts nabo nyine tukabafasha bakagira uko nyene bakaraba nyene biziganiriza bagategura udushyirahamwe dutoyi hama tukabafasha kurondera ingurane mu microfinance bagashobora kwiteza imbere. Nibaza yuko kugira tugerageze kurwanya ubushomeri ari uko ariyo nzira tuzofata, twizeye yuko bizokunda.
Kandi mu Kinyarwanda buravuga ngo buhoro buhoro nirwo rugendo,
ahubwo ni Kirundi.
Nuko yego, uburyo utangirira kuri gatoya hanyuma ukagera ku kanini, nujya kubarahera kuri rimwe. Nuko Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi kumwe kandi na Nduwimana Innocent. Nduwimana we, Innocent agiye he? Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ndumva Nduwimana Innocent ntiyasamaye, noneho twihamagarire Alexis niyo mwungere. Alexis,
allo allo, mwiriwe tuma?
Wiriwe neza? Akabazo kawe se?
Ego bwa mbere ndaramusa tumaso bwa wanda kwa musamwe na bagenzi banje asu.
Yee.
Ego bwa mbere ndashaka kubaza ngo tubaze tubiye tugufi tugufi mugabo turimo n'intererano. Ubwa mbere mpingarutse inyuma gato kuva jeje nshingiye mu muhari wose kuvuga muri.
Niko ko telefone yawe itavuga neza, wajya ku ruhande gatoya tukumva nimba hari igihinduka. Yego, ariko natwe tugomba kukumva. Yee, umenya ari byiza kurushaho. Bandanya.
Nawe ngaruka inyuma gato. Mvuga ati kuva je ntangiye kumenya uwo muhari, nuvuga uno muhari umwe mu mihari igize icyo twita Madagascar Catholic.
Abaskuti se?
Ego, ni muhari.
Oya.
Umwe mu mihari nk'abasaveri.
Oya, abaskuti ntabwo ari. Jya nkurikije uko mbazi, kubera ko nababayemo igihe kirekire, nabaye komiseri wa Kigali, komiseri regional. Izina ryanjye rya giskuti ni Honor Joyeux. Ntabwo abaskuti turi abantu d'action catholique, kubera ko abantu bo mu madini yose bajya mu giskuti. N'uwashinze umuryango w'abaskuti nta nubwo ari umukatolika. Yego, ni umukristu. Robert Baden Powell ni umukristu, ariko rero ntabwo ari umukatolika, ari umwangirika.
Okay, mimi ndio bona tena
baza kabazo kawo.
Ego, akabazo naka kakurikira. Mwisanzu, ufungane jikuwa yadu, doko inigisho badu, ha? Nasa niwa dhiki badu, haritu, nduto, dutu menga, duhava, wano dufata mene, wakandi, mwena, nesotu wa eduki newe, nasa nisana kuhitu kwa sumo. Andavuga mu kibano, musono tibuno kwitaro sosiale, mu kibano, nukuvuga, tuya duhugwa duto, dutu, nimba, urugwaruka, nila kifatia niki kigano, shumumuwa.
Uti? Nukuvuga, telefone yawe nanone yajemo utubazo sinzi impamvu. Akabazo kayo ntabwo kari kumvikana, subiramo.
Ndako ndabaza kano kabazo gakurikira. Mu kibano dufate mu kibano hatwibwe urwaruka tuherereye. Ubwo twaba twuti twi tando twaba tukora ibikorwa bituranga ko twaba twuti koko tuvuga nimba hariho umutamakazi bakishoboye. Watuodogo iki twarubukutwatu muha cyane hari n'umutamakaza afisa amazi twatuye mwakize n'izo bikorwa nibaza batwigisha kuko verbe seru noho irivuga gugu servire nico niko mwisanga umuntu yari sibura.
Yego,
utwo duserivise duto duto rero ndifuza kubaza umutumire boba bahimiriza kuvuga aho baba bakora nimba bakorwa gusibura imiserege nimba tuje gusibura imiserege nimba tuje gukora ibikorwa by'amaboko dutashe naho muhira barahimiriza abo bantu baba bakoranye bati mwashika mahari ya mukibano murafashe bajye bato batubahari murashira dukuye bajye batamakazi batasubisha boze hanyuma sanke udukogo dushaka kubaranga aho muri hose. Akabazo kagira kabiri, uravuze guharuka ruri mu muhari uko byatereza kugenda. Ndafite amakenga yuko harimo baruja mu menga ni gihari cyatwe ku menga na gahara rusa gukurikirana abandi batatu bagiye gukora. Uba bitaho no kuvuga bitaho kuraba neza bati bakurikirana rwa kiyo ruri mu mihana bakaraba nyifata cyane hari abantu baba bamaze guhanwa cyane bakakwa ama promise bivanye n'ibikorwa bibi baba bakoze cyane nako baciye ku bintu n'amategeko agenga umuhari wacu wa sukuru. Bwana n'andara ni n'umuntu kandi ko atumvikanye mu mutumere nyisho.
Magnus we.
Sa.
wamukurikiye
eh namukurikiye nawe telefone yarimo duparazite duke mugana numvise jambo nyamukuru izi ariko arabaza
yego
yavuze ati jende muskuti kuva kera ati none ko bavuze yuko cyari kintu duke bajari bagira bavuze yuko muri inzwi ya giskuti bagiye gusibura umusegi baravyana ku bitaro baravyana mu mahohero ati none hari utundi dutoyi hajya nyine tubaye umutamakazi atagira amazi baramuvomera baragira iki icyo nicyo cyari kibazo cyo cyambere nimba namwumvise neza nagomba namubwira yuko nk'uko avuze yarabaye umuskuti arazi yuko niyo tugiye kwiya kugira indagano zacu zo kuba umuskuti mu bibazo batubaza baratubaza ati none igikorwa nyamukuru ideni nyamukuru umuskuti afise ni ryahe duca twishura tuti bona action quotidienne kuvuga agakorwa gato gato ka minsi yose
keza
nuvuga rero agakorwa keza ka minsi yose nukuvuga rero nico gituma rero harya navuze yuko dufise imigwi ama groups kuti akorera mu makartier ku mashure canke hehe abana rero mu makartier yabo aho babaye mu kibano iyo babonye yuko hariho umuntu afite ikibazo nk'ico barakizana muri wa mugu wabo hama bakagenda kumufasha ibyo birahari kiretse nimba byo bishika uwo muntu iruhande yiwe akabatamuskuta hafi mugabo nta hantu na hamwe uba hariho umuntu akeneye ikintu yofashwa hakaba hari abaskuti iruhande ngo ntibakimukorere ibyo mu nyigisho dutanga misi yose kiza imbere nyagare yuko ntagira ubwoba umuntu kujya nyine byamye nubu niko tubigira turabwira yuko turi au service du prochain ari gufasha umuntu uwo ari we wese ati none abo gwaruka murarukurikirana gushika muhira mukaraba yuko ata bintu bibakora ata makosa bakora ku buryo mushobora kuba hariho nk'abana bashobora gufatirwa ibihano kubera bakoze ikosa irinini nuko nyine ndamwishura nja muri ya nzira nyine y'ingene umuhari w'abasiko tutunganijwe tuvuye ku magurupe hari utundi tugwe dutoyi twita mayinite haba harimo abana bafite imyaka ingana hama no muri ako bikitwa inite hari utundi tugwe dutoyi twitwa utugurupe de baza ahantu bakora nka batandatu canke munani canke bangahe abo bana rero usanga bazinanye babana hafi canke bagendana canke bari ku ishuri rimwe iyo rero hagize umwana agira imyifato itariyo aho ari hose baba basa na novuga ntibaba bamusinze ijisho n'abato bariko baramuraba mugabo bamusinze ijisho muri icyo gihe rero iyo hagize umwana yigenza nabi aho ari ho hose aba ari bagenzi biwe baramuhanura canke bikazonashika ku rwego rwaho muri gurupe akorera hama bibaye ngombwa baramuhanura hageze yuko bigumye atumva impanuro bigashika bakamuhana kurumva mu bisanzwe mu muhari w'abaskuti tuza kuzuza ako gahengeri umwana aba afise mu bisanzwe nukorera bwira gatatu uko hari imbere yo ku ishuri hari imbere yo muhira mu bavyeyi hagati abandi imbere yo mu baskuti tuba tuje kuzuriza ko urumva rero ntitwakomera yuko umwana natwe akora ikosa tubona kandi twari dutegereza kumugorora kuri ako kantu gashobora kuba kabuze mu ncamake rero turabikora iyo umuskuti yigenjeje nabi aho aba ari hose tubimenye icyo yakoreye mu ntara atari yavamo kiramukurikirana gushika aho asanzwe akorera ku isoko bakamufatira ibihano bikenewe
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda abaskuti b'abarundi bahejeje icyumweru cyabo cya giskuti icyumweru bakoramo ibikorwa byo gufasha ababanyi batishoboye bakeneye gufashwa turaganira rero n'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ry'abaskuti bo mu Burundi commissaire general wa ASB Magnus Mahonda izina rye rya giskuti ni Chamois Brave kuri telefone dufite Innocent Nduwimana mukanya twari twabuze Innocent we
Eko
wari waburiye he
Eko ndiga mukanyosha
akabazo kawe
Ego akabazo turashimiye abo basikuti kubera bariko baraterera kandi bafasha n'abatishoboye.
Yego.
Hama hamubarira none izina ry'abasikuti ryavuye he nibyo yatangutse uwo muhari w'abasikuti.
Uwawutangije mu Burundi cyangwa ku isi hose?
Wawutangije ku isi hose uwo muhari w'abasikuti.
Yee.
Ufite ikimenyetso gisa nk'icy'umugabo nk'icyayitona none batiyongereye ku kimenyetso cyo kutugaburira.
Yee. Urakoze Alex. Ndakwinosa.
Yego.
Yee. Komera.
Yego namwe murakoze tuzi bya Amerika.
Shamwe wamwumvise ino senti?
Eh namwumvise.
Yego.
Eh umuntu yatanguje umuhari w'abasikuti ku isi ni umwongereza yitwa Lord Robert Stephenson Smith Baden Powell. Benshi bamuzi ku izina rya Baden Powell. Yari umusirikare w'umwongereza niwe yatanguje umuhari w'abasikuti.
Hanyuma yabajije ndumva
yavuze ni cha kibazo nyene cyatangura hari wundi igeze ukibaza kibyanye n'ingene turamutsa twebwe nk'abaskuti navuze yuko indamutsa y'abaskuti yatanguye kuva umuhari w'abaskuti utangura imeze kujya nyene ifite insiguro zawo niraza ko mu gifaransa niho ndabinyohera gato mbwa ntaco mbwa n'umunyasha yuko ntaho bihuriye twavuze yuko nimba hariho umuntu ari muri ipfo nawe batwumva yuko yaje kuduterera cyangwa yuko ni ikiganiro cyahera tutari mu kuduterera tuzobaza hama tukumva ingene zagenze kugira iyo ndamutso imere gutyo. Mwanavuze yuko urwa Gasore arashobora kuba yarayifatiyeho kugira yigire ya ipfo kubera nawe nyine yari umusikuti yitwa Bélier Aimable. Mbwa ntabyemezo ndabifitiye mugabo nibaza yuko bishoboka mugabo sinzi igituma ipronal iyo coincidence yagira ipronal n'abaskuti cyo dufite sali imwe.
Ibyo ari byo byose umugambwe iprono wavutse nyuma y'abaskuti iyo indamukanyo y'abaskuti kiriya kimenyetso cy'intokesha tu hejuru cyari gisanzweho kuva kera no mu Burundi iprono yavutse nyuma y'umuhari w'abaskuti.
Yego. Yego umuhari w'abaskuti mu Burundi wavutse 48. Urumva yuko twa kuva 48 abaskuti bari bahari mu Burundi kandi baramutsa kujya nyene. Iprono yavutse rero isanga umuhari w'abaskuti hasi.
Ubwo reka twizere yuko tuzabona koko nyine nk'uko wabivuze tuzabona abantu bo muri iprona bakadusigurira icyo bivuze naho babikuye. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda turi kumwe kandi na Eli. Eli? Wiriwe neza? Akabazo kawe rero?
Akabazo kanje tambere ndarambikije.
Ese kuri kuvugira kure?
Oya ndiko ndagenda mu kapimiro.
Yego.
Ye,
nuko. Akabazo kawe rero.
Ama akabazo kwanje nabonye ujya muhari byari bicyoje cyo hariho bagenzi uwo mumyeme bari bandumiye kugira ngo ete gusukura ku isengero byari bimeze neza. Ama barabonye yuko bakoresha ibimenyetso by'umugambwe mu kuramukanya mbega nk'abantu baba batari mu mugambwe barashobora kubakira muri ujya muhari. Ama kuvuga twarumvise yuko bakunda gukoresha igifaransa ko hari hagati y'icyo bagomba kwinjira muri uriya muhari biraborohera kutwinjira. Murakoze cyane kizwi cya mbere.
Ye, urakoze Eli, reka hita gusigurira rwose. Ye, shamwa mubwire rero.
Ego ndamushimiye cyane rwose ikibazo ciwe nimba ariko aranyumviriza ikibazo ciwe yaravuze gisa nicyo twatuje kwishura. Avuga yuko avuze ati none ko mbona umenga mu kuramukanya bakoresha ibimenyetso by'umugambo none batari mu mugambo bari kwinjira mu muhari w'abaskuti. Nanambwiye yuko umuhari w'abaskuti kuva ugishingwa par definition ni umuhari udatora udatora mu madini, udatora mu bwoko, udatora umwe wese mugambwa arimo n'umuhari wakira abantu bose bavuye mu mihingo yose, mu migambwe yose, mu madini yose, nta numwe yemerewe kuza mu baskuti. Iyo umuntu ari mu muhari w'abaskuti, inyigisho tumwigisha ni inyigisho zijanye n'ibyo watanguje umuhari w'abaskuti yari yasize aturaze, hama tugafata izo nyigisho la loi igirizwa ngendegwa ko by'abaskuti, hama hariho n'ibindi bita amaprincipe ngendegwa ko nayo nyene n'amavertu, nibyo dukoresha tukaja turabigerageza kuvyadapta turavye n'igihe turimwo. Nico tumusanga dufite icivugo, mugabo ico civugo ntigishobora kuja inyuma yihangiro watanguje umuhari w'abaskuti yari yarashizeho. Ni ukuvuga rero yuko twakira abaskuti bose no mu kumwakira icyo kibazo cy'uko ngo bava mu mugambwa canke mu izina ryahe nticigera kiza, twe twakira umujoni wese afite imyaka hagati y'imyaka 625 iyo aja ava hose nuko amerewe hose. Kare aho twari turi kuri Mizeye Vivant, hariho umusore yaje aratugirira ibikino akavuga yuko ari umuskuti agendana ubumuga. Nuvuga yuko n'abantu bagendana ubumuga turabakira nabo nyene tukakorana ibikorwa by'igiskuti. Ntihagire ubwoba rero uwo ari we wese imiryango iruguruwe, ahubwo nejo niyabaho yabonye bariko baragira kuri iryo sengero ku wa gatandatu azotonde baca bamwandika ntagire ikibazo. Hama yavuze ati none ko nabonye umenga ibyo bakoresha byinshi n'igifaransa, n'umuntu atumva igifaransa arashobora kuza. Ego cyane gose, iyo ushitse ugashika muri uwo muhari w'abaskuti barakwakira bakagushira mu gice cy'imyaka mungana, hama uwo muntu ajejwe abo baskuti afise iyo myaka niwe aheza akaraba umwe wese ingene ameze n'icyo ashobora kumuha nk'inyigisho. Haje rumva igifaransa wisha mu gifaransa, haje umva icyongereza nabo nyine baramwigisha, haje umva ikirundi nabo nyine baramwigisha. Ntihagire rero wibaza yuko ururimi cyangwa iki n'iki cyo tuma kimubera inzitami mu kujya mu muhari w'abaskuti.
Ariko rero Shamwa Brave nkunganiye, yego abantu bakomoka mu madini yose, bakomoka mu mashyaka, mu mitwe ya politiki yose, mu migambwe ya politiki, ariko mu muryango w'abaskuti ntabwo bemerewe kuhakorera politiki.
Oya, ibyo l'oskutisme avuga yuko ari apolitiki,
nta mugambwe babogamiyeho,
ni no politiki. Mumbabariye ni no politiki. Hari ubwoko butatu, hari ikintu kiba kiri politike, hakaba kiri apolitike, hakaba n'ikiri non politike. Twe rero turi non politike. Abapolitike baba baje kugira bashikire ubutegetsi, apolitike none ndavuga ati izo za politike nimumbaze n'ibinde. Mugabo twebwe rero turi non politike, ni ukuvuga yuko ntituje kugutora ubutegetsi kandi ntituze ngo za politike n'ibiturakora n'iby'igihugu cacu. Mu madovoir dufise harimo devoir social. Iyo devoir social rero dutuma tutegerezwa gukurikirana ubuzima bw'igihugu cacu, mugabo tubutwara mu nzira nziza. Urumva rero ntabaza gukora muri za politike, mugabo abaskuti barahamagariwe kuba abasitwanye beza.
Bakarore mu myitwarire, mu mvugo. Yego. Turi kuganira na Magnus Mahonda, ni Commissaire General wa Association des Scouts du Burundi. Izina rye rya giskuti ni Chamois Brave. Turi kuganira rero ku mahame ya giskuti, ku bikorwa bakora, kubera ko uyu munsi nibwo bashoje icyumweru cyabo cya giskuti, icyumweru ngaruka mwaka mu kwezi kwa kabiri. Kuri telefone turi kumwe na Karisiti Twagira Yesu. Karisiti we?
Karame.
Urakomeye?
Ndakomeye nta kibazo.
Nuko akabazo kawe rero.
Icyo nagira ngo mashine ndumva ari abantu be. Kuki ko bwo yatama mu politike ni ukubera iki? Iki ni icya mbere.
Komeza.
Icya kabiri mbashimiye yuko niba sinzi uko nari nabibonye kuri posti yanyu n'ibyo numvise uko yabisobanuye, numvise ari ibintu bitandukanye. Aho numvise bavuga ko niba bafasha abadamu
ntabwo ari abadamu bonyine wabikuyeho ibyo ngibyo karizitiwe Okay, reka shambu akubwire. Shambu. Yee, reka akubwire, yego.
Mm. Abanumva abanumva umenga ya DJ ati re kubera iki mwakuyemo iza politiki. Eh, nitangwa navuze yuko umwe w'abatwuti dukorera ku ntumbero y'ukurera ugwaruka. Hama rero nkuko naguze ngene tuvuga umuhara wa skuti utegezwa kuba umeze ku isi yose eka aho skutisme ivi kagera bavuga yuko ari non politiki bavuga yuko badashaka kuja mu za politiki ngerageje kuraba rero igituma vyameze gutyo nca ndaba ugwaruka turera ugwarigo dufise ugwaruka ruva ku myaka 6 gushika 25. Urumva rero ugwaruka nkugo uri kurarurera numva yuko bataba bararonka imyaka yabo bwa mbere na mbere hoho ntibakundira yuko baja kugira iza politiki. Turetse n'ibyo rero abana babakiri abana bari mu ishure bariko baraheza mu mwaka ya nyuma bariko baraheza amashure nibaza yuko mu kubafasha kubafasha ibindi by'iterambere n'ibiki ingene bazokwitunga muri kazoza ukurumva ntiba barashikaniye imyaka ya politiki muga aho ngerageje kwiyumvira igituma ngaha mu Burundi twobigira mugabo rero igituma tubigira ni kubera definition scoutisme uko yubatse nuko yubatse uwogira ikindi kintu kitari icyo yoba ariko aragira ikindi kintu kitajanye n'ingene scoutisme iteza kubiteguye.
Yego Magnus.
Oui.
Eh turacyari kumwe narengeze ngo telefone yawe iracitse. Yego.
Reka ndi hano.
Yee. Muyandi magambo make mbese umuhari w'abaskuti, umuryango w'abaskuti uba ufasha ababyeyi kurera abana.
Yego, cyane gose.
Eh igihe cyo kujya mu bya politiki igihe cyo kujya mu kazi mu gukora ntabwo babyemerewe kubera ko babakira abana.
Urumva ko iyo myaka ari imyaka umwana yaronse umwanya atacu ariko arakora ntawe kuko urumva dukunda kubakoresha muri weekend kwa gatandatu rero hajya nyuma ya saa sita hari uko umwana aja mu bindi bimutwara nko kunyura umugi cyangwa kugira ibiki kuja mu bitari byiza duca tubafasha twahuriza hamwe kugira tubahe ibindi ubundi buciro bagire ibindi byiyumviro bitajanye n'ibintu bitari byiza.
Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite Gordien Hacimana na Leo Cargo. Tubanzirize kuri Gordien. 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 Agiye hese. Noneho twifatire Leo Cargo. Cargo.
Ego kalame.
Akabazo kawe.
Ego nagwe ndamutse yo mutumire nongere ndamutse n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika. Ariko arantunga gato yingire ko ngoma ndamusubiza inyuma gato umuhari w'abaskuti mu Burundi kuko naje ndi mu Burundi. Ubu tuvugana ndi mu ntara y'amajyaruguru ngaha mu Kirundo mugabo ngoma ndamusubize inyuma gato. Harigeze kuba ingorane umusantere umwe uri komine ya Kayogwe mu majyepfo y'igihugu cy'u Burundi haraba kurasa abaskuti bari mu bintu bikorwa byabo bya foromasiyo. Iyo dosiye yabo yaragiye mu butungane mugabo tuvuga yuko yobangira yabaye dosiye yabaye kase saskuti. Twashaka tumubaze uwo waseruka yari ariko arabivugira iyo dosiye igeze mbega imiryango y'abo baskuti boba hari icyo babafashije. Hanyuma rero n'abatera intege ibikorwa bya baskuti twese turabishima kiretse yuko rimwe na rimwe tubona yuko umuhunga nubwo yavuze ngo bari no politike hariho bobo bagomba kubifata nka politiki muga tukiyumvira yuko boha umutima rugaba ugaruka mu Burundi kugira ngo kuko umutima wo kuva wa politike si kuyihunga cyangwa kuvuga ngo sinda yirimo ahubwo ni kuyataka nyine umuntu akabi bikaba bikaboneka. Hanyuma je ndabashimira cyane kwa kino kiganiro cyanyu ngaho ku ijwi rya Amerika. Murakoze.
Murakoze nawe Cargo.
Okay ngaho ku ijwi rya Amerika.
Yee shamwe iyo dosiye urayizi?
Ego arakoze cyane gose. Dosiye ya Kayogoro ni hariho abana bari mu kambi ahama uko twazumvise nuko umukuru kirindiro cyo mu Kayogoro yoba yarihenze akabitsiranya na igihugu cyari kiri mu baharakiyeho imigwi itera igihugu arabitsiranya hama harashoboye kuba harashitse haraba accident harapfamwe abajeune alors le dossier yaratwaye muri mu mucamanza muga ico gihe rero hatse imyaka nk'itanu cyangwa itandatu nibaza yuko uyo le dossier ishobora kuba yaraheze mugabo icavuyemo ingene byagenze ko abana bo bara imiryango yoba yarabaye barahawe akarishiki ndishakababaro cyane yuko ngo barukibandanye ngo rubanza ku rubanza rw'impfu ntirutarahera n'ingoga sinoba ndabifite inyishu ubunyene mugabo nibaza ko ari mu bintu noca nandika ejo nejo bundi umuntu niyo mwaheza bashobora kuja gutanga nimero telefone yanje ama canke nawe akampiyiwe nawe ko mu ndwi iza noba nagitohoje ngaca namuhinyisha mugacoze nuko cabaye hama kiraja mu butungane aho rero dosiye bigeze niho nta siti muco neza cyane rwose mugabo nobirondera nkabimubwira
yee
ahama yaduteye intege yuko tuzoja mu za politike cyane mugaca navuga ati ahubwo politike kuyihunga si byiza ni kuyijamwo mugabo namubwiye yuko twebwe ugwaruka turera ni twumva yuko rudakwiye kuja mu za politiki ahubwo dushoboye yuko tubaha amavalero yandi sosiale gukundana gufashanya gutezanya imbere ahama na politiki akayikurikira mugabo akayikurikira baja mu nzira nziza kuko urumva politiki ni irafise amavalero menshi imice myinshi aha nagosa nibyo twe dufite principe sociale dukoreramo yuko twitaho iby'igihugu dufashe igihugu cyacu gutera imbere mugabo navuze ko ikote tutarimo ariyo kudatuza kurondera ubutegetsi niyo kote tutarimo
ariko rero shamwa umuntu ukuze ashobora kujya mu bya politiki ari no mu muhari w'abaskuti ariko ntabwo agomba kubivanga ngo ibyo akora muri politiki ari no mu mugambwe tuvuge abizane kubikorera mu muhari w'abaskuti.
Yego nuko nyine umuntu akuze arashobora kuba ari mu mugambwe kanaka ivyo arabirekuriwe mugabo yaje kuwa gatandatu kwigisha ugwaruka ashitse ntashika yigisha ivyo mu mugambwe ashika yigisha ivyo umuhari w'abaskuti wigisha naho bitandukaniye avuyeho agiye arashobora kuja mu mugambwe yifuza nta n'umwe tuza kuja mu mugambwe mugabo nashobora kuza kwigisha by'umugambwe mare w'abatwuki hama kandi turavuga yuko umuntu ari mu nzego z'umugambwe hejuru ntashobora kuja mu nzego z'abatwuki hejuru kuko ntivyokunda
mbese byaba ari ukuvanga amasaka n'amasaka yo mu kinyarwanda. Yego kuri telefone turi kumwe na Amede we Amede nawe telefone yacitse noneho duhamagare Gilbert.
Yego Thomas we.
Kuki papa wawe yakwisira nkunda?
Asha kubera Imana inkunda.
Nuko. Akabazo kawe rero.
Yego.
Wakumye
ngabonya.
Ye turagumye rwose.
Ndamukireje mutumire.
Arakumva pe.
Ego
yambuneza yambuye
ari kukubwira ngo yambuye.
Ego hanyuma nukuri nagira mbanze ndamushimire. Ego ndamushimire cyane nongere ndabatere n'intege kuko ugiye kuraba abaskuti naje n'umuskuti nyene wo muri groupe seru uyu hantu bita igatsinda muri komine Mwumba Ngozi. Ogiye kuraba kabisa umuhore wa skuti urigisha n'umwana wakuriyemo usanga kusanzwe ari umuntu akoranye imbere kandi ugasanga n'umuntu akoreye ibikorwa bimeze neza. Yego hanyuma navuga ati reka ndamutere intege nongere ndamushimire kuko umuhore wa skuti n'umuhari mwiza umeze neza kwisanze ufise akanga kiza uko yaba nk'imihari yose mu Burundi ufise imishe nk'abasukuti usanga kabisa gihukiko kigenda neza kandi kimeze neza abantu baho bakuriye niyo mihari ari abantu bakorana ubwenge bagakorana umwete wo gukora ego kandi cyane hamo ikibazo cyane cyane najyana mu bazo mutumire urabona ko kare mu bintu byo guca amatoteme wasanga kabisa abantu bari abantu baduca ku bwinshi kandi bakagira nk'uko mino minsi nubwira umenye ati mbe bari kuyandikisha kugira ngo ibyo guca amatoteme usanga ari ikintu kabisa kigoye kumenya bivanye n'aho uherereye kandi uba ubyifuza mbe ni ryari bandika igihe cyo kwandika abantu baje guca amatoteme ryari na ryari ko je namaze iminsi ngomba baje guca amatoteme ariko sindabibona ikindi kibazo kigira kabiri
urashaka amatoteme
ego ko je n'umusukuti amatoteme ndashaka ariko bivaye n'aho mba ndisi menya ngo mujya kuyandikishiriza hace hariya ko nikure y'agasantre
ye vuga akabazo kawe ka kabiri
ego hanyuma ikindi kibazo cyanje kigira kabiri mbe kuno munsi tubona umuhari mu bice bimwe bimwe kare abantu umuntu ari mu muhari kubera formation bakora wasanga afite akanovera kawo mu mutima wiwe ariko uno munsi promesa yacari benshi kubera ko formation isa n'iyagabanutse mugabo inyuma y'iminsi ibiri cyangwa itatu imyaka ibiri cyangwa imyaka itatu ugasanga umuntu umuhari yarawuhebye nigiko ariko barakora kugira ngo inyigisho zisubire kumera nk'iza kera kugira ngo abantu bongere kugira akanovera k'umuhari mu mutima wabo
ye Jiribe urakoze shamwa
wi ndakumva
ngo arashaka toteme rero
nawe urabizi ngene bigenda
musigurire musigurire
no Gilbert avuze yuko kera toteme zatangwa ku bwinshi gute none ubimeze gute no mubwira yuko n'ubu nico kimwe nsanze navuze yuko dufise ingene muhari watwe tumuntu dutunganijwe hari urwego rw'igihugu hakabaho urwego rw'intara dufise intara 17 hagacaza urwego rw'ibintu twita amagrupe ariyo migwi mito mito nubwo ko umusukuti wese yava Kagera ari muri groupe kanaka iyo groupe kanaka rero iri mu ntara itwarigwamwo uwo yavuze neza ko ari w'ingozi mba nihenze dufate ko ari wari mu musukuti w'ingozi arafite groupe akoreramwo ahantu ingozi ni ukuvuga yuko rero muri iyo groupe yiwe niho amatote ategurirwa kenshi rero bakunda kubigira muci nagomba ndikonda ndamuha aho yogerageza guca arabaza chef de utwara akora groupe kiwe yuko nk'umuciriza atamatotema zoba muri groupe yiwe cyanke mu ntara yiwe biba ku bice ibiri hari gishobora gukora muri groupe basabye rusha mu ntara cyanke ikabera mu ntara igahuza abasukuti bose muri iyo ntara bashaka guca toteme arakurikirana hafi rero abaje chef de groupe bamutwara kubera chef de groupe wiwe ataza mu ntara mu nama nkuru yose y'intara hama umu chef de groupe wiwe adomaje mu ntara ingene amatoteme muri iyo ntara yabo ateguwe hama rero ni kuba afise ibikwiye kugira aronke toteme kubera ubu ivyo yavuze ngira ngo nibyo ni kubera kera toteme zarashobora gutangwa ku myaka iyariyo yose mugabo twari ko turibaza yuko ko toteme kubera ari ibanga nyine umuntu aba ari kwararumbera twashyize ku myaka 21 bavuze yuko ubu asitse mu Burundi mu kurindira ko tubona yuko bivana n'ingene urwaruka byabo bakura tubona yuko umuhungu w'imyaka 21 n'umukobwa w'imyaka 21 bageze yuko bari responsable niho bagiye mu gice cya nyuma cy'urwaruka rwose ko twigisha kubera igice cya nyuma cyitwa rute ni kuva ku myaka 21 ushobora ku myaka 25 aho rero arashobora kuronka toteme ama yavuze ati promesse none ati umuntu minsi abasukuti basigaye baza akagira promesse amaci minsi agaca abiheba
ati formation yataye kanovera
formation ya kanovera urumva nibaza yuko ikibazo kitari kuri formation ya kanovera kera mu basukuti hari ukuntu n'amapromesse bagiye deformation physique hama rero ugasanga birarimita byarimita abantu baja kwinjira mu muhari ubu rero twa tugeze bavuga yuko kugira abatwitsi baronke promesse ko musanze icikimwe cyo promesse nuko abantu benshi batacumva neza ni kuvuga yuko umwana avuga ati gender dushaka kujya mu muhari ni engagement personnel niwe bashaka kwinjira mu muhari w'abatwitsi
nta umuhati ntabwo aragato niwe ubyihitiramo
imbere yuko umwakira mu muhari utanguye kumubwira yuko hari ibintu ategereza gukora imbere yuko yinjira uba utariko uragira ya volontaria ivuga muri kugize n'ukure ku mujene akinjira aho rero akazi gaca kagaruka kujejwe uwo mujene mushasha yinjiye niwe ategerezwa kumwigisha akamubwira icyo cy'umuhari w'abaskuti hamwe umwana akabyumva akumva yuko ari ibintu byiza akaguma bikurikirana formation ya kanovera mu bijanye n'umuntu amaze kwinjira mu muhari irahari bugawe cyo ita formation ni ibintu byo kubanza kugerageza kurabo umwana ukamuteza kwinjira mu muhari naye handi musanzwe umwana baje abishaka nukumureka kinjira hama wo ukamufasha kumva icyo ari cyo skutizi uko umwanya promesse ubutangiye kumubaza utaramureka ngo yinjire muri skutizi yumve skutizi icyo ari cyo.
Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda Gordien yagarutse. Gordien
yego ndarumva
lo wari wabizimiriye he
yego yagaje ko ndabumva neza
yego vuga cyane ariko vuga cyane
umwanyumva
yee
gamena gamba nina mutimo kimwe gamba nka tanga akaba tatambire nena ngira ngo mu shuwa yo bisaba ni ki kona ngaba tatambire pande kugenje mu hera tsubutse bauri mu katoroli ka leka na ngadi madini kugira ngo mu hari
wa oja humvikana neza ndakumvise ndabarire
alo wano
e wenda kumva
alo
nda kumva ubu
kino nyako ngatamba kino ngako chimbaza none kugira ujemo mu hari wani ibisabwa nibi ujye mukora bikuru bikuru bya byo baka mu gihugu byo ari nibi mako nti gato na linsis
ye urakoze Gordien ye shamwa musiguri
ego urakoze cyane gose ibisabwa kugira umuntu aje mu hari w'abaskuti ni kuba uri mu skuti urwaruka umuhungu cyangwa umukobwa yifuza kujya mu hari w'abaskuti akafise imyaka iri hagati y'itandatu na 25 hama wigeze gusamwa ibintu by'amadini mu baskuti nitwakira umuntu atemera mugabo mu baskuti nitwemeza icyo tegerezwa kwemera uba umumizulma uba umuprotestant uba umukatolike turakwakira icyo tutemera ni babandi mu gifaransa bita bate umuntu avuga ko Imana itabaho uyo biratugora kumwakira kandi baza ko tatwakwakira utegereza kuba uri urwaruka afite imyaka hagati y'itandatu na 25 hama ukaba wemera hama wavuze uti none ibintu mukora mu gihugu ni biki mu bisanzwe tufise navuze ko dufise ama principe tugenderako hariho spirituel hariho social hariho na personnel nuvuga rero ibijyanye n'igihugu bisanga tubisanga cyane cyane muri iyi social ni ukuvuga iki twebwe ntituja iruhande y'ibintu y'intumbero y'umurongo uciwe mu gihugu ingene cyifata muga twebwe rero dufasha ugwaruka kuruha indero ku buryo ruzoba ari ugwaruka tuvuga yuko dukeneye abajene bari responsable kandi bari socialement engagé afite ibyiyumviro bitumbereye neza none mubigira gute ngene tubikora nuko nikumara kubwira yuko iminsi yose kuwa gatandatu cyangwa kuwa mungu ugwaruka rurahura hama hakaba ariho umuntu yateguye inyigisho ajya kubaha iyo nyigisho ajya kubaha rero ashobora kuba ari ibijyanye n'ingene umuhari wacu wubatswe ari ibijyanye n'ingene bukorera igihugu cyabo ari ibijyanye n'ingene botorere inyishu idaciye mu ngimba eka ni ibintu byinshi cyane rwose tubigisha kumva kugira umwana aze ku myaka itandatu gusha ku myaka 25
akakanya niko nkunda yuko mvuga lo twatse igitabo igitabo cyo programme des jeunes kirimo inyigisho kirimo inyigisho duha abana kuva ku myaka 6 ushaka 2025 umba rero cyo gitabo zongora ko ndakimusigura cyose ni kuvuga yuko mu majambo make twakira abana bari hagati y'imyaka 6-5 hama turafise igitabo kirimo inyigisho indinganizo twigisha ubwo gwaruka muri uwo mwanya wose w'abari mu basukuti
hanyuma tutibagiwe yuko umusukuti wese asabwa gukora akantu keza buri munsi bonne action
quotidienne le devoir d'un scout
kandi iyo devoir y'ubusukuti gatangirira iwabo mu rugo le devoir du scout commence à la maison ibyo ngibyo niyo nyigisho ya mbere y'abasukuti ibindi bigashamikiraho turimo turaganira na Magnus Mahonda ni umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ry'abasukuti mu Burundi Association des scouts du Burundi izina rye rya scout ni Chamois Brave niko Chamois nagira ngo nkwibariza akabazo karebana n'abasukuti n'abagide ndibwira ko nabo hari abahunze muri ari amatati ya politiki yatangiye mu 2015 hari amakuru mufite y'abasukuti n'abagide bahunze igihugu
bo ico kibazo ni ciza cyane gose urumva barimo mugabo iyo amakuru yabo tuyaronka mugabo usanga bica muri zanzira nyene z'umuntu umwe n'umugenzi wiwe urumva uko iyo bagiye ni sinovuga ngo barashinze amagroupe yitwa kora amagroupe scouts akora ama akaba akiri agitwagwa na cyaba twa mu Burundi oyizo nta bihari bari mu Burundi bandi basanzwe ari umugenzi wawe uramubaza makuru maki umerewe gute mugabo kubijanye n'abarongoye umwara w'abaskuti nta sinovuga ngo ariho amaraporo cyangwa ibiki turonka bivuga ingene igiskuti gikora iyo bari kubera iyo bageze hariya babafise ayandi mategeko abagenga atatuma dutegereza kuguma tubakurikirana cyangwa tubabajyana ibyo muri mu bigezehe cyangwa bigezehe mugabo icyo nzi ni uko umwe wese mu baskuti bo mu Burundi ushaka gusanga afite umugenzi we bakajya baraganira bakavugana ibijyanye n'igihugu n'ingene umuntu abayeho
Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda niko wigeze gukomoza kuri umuganwa rwa gasore ko nawe yabaye umuskuti yabivuyemo ryari yabivuyemo atangiye gukora politiki cyangwa tubwire muri makeya ahari nawe yabakarorero kabamwe
oya ico tuzi kuko abaskuti benshi ngaha turacari bato kuri we nuko muri mu byo twize mu mugahise k'igisku cy'u Burundi bariko baravuga abantu bakomeye babaye abaskuti baravuga bati nagwa gasena nyene yari umuskuti kandi toteme iwe yari beriye mabe ubuzima bwe bw'igiskuti ni tubwigisha cyane gose ngabo ico tuzi nuko mu bantu bagira bakubwira ati abantu bakomeye baciye mu baskuti bo mu Burundi ni bande baravuga yuko warondeye ntayo kwikukira y'u Burundi nawe nyine yari umuskuti yitwa beriye mabe
none ubwo ngubwo hari akarorero se mujya mumufataho kuko yabaye umuntu nyine w'igihangange w'igitangaza hari ubwo mujya mumureberaho
urabona mu nyigisho twigisha hariho hari ikintu cyitwa cadre symbolique ni ukuvuga umuntu ufatira ko akarorero ukishushanya nawe izo rero nibaza yuko mu baskuti adulte cyangwa mu baskuti mugabo izo biri muri mu bintu bya progression amare mugabo ntibiri kuvuga yuko tuvuga tuti hariho branche kanaka twitirira kwa gasore mugani bada yuko mu baskuti iyo bariko barabyiga kumva yuko yari yabaye yari umuskuti ntihabura umwe cyanke babiri bavuga bati ese icompa nanje nka umuskuti nka kwa gasore
Mahonda Magnus Chamois Brave nagira ngo ngushimire cyane rwose urakoze iyi saha waduhaye hanyuma rero nagira ngo nkwifurize gukomeza gutera imbere n'abaskuti urongoye urakoze cyane
murakoze cyane namwe bose kubana mwaduhaye uyu mwanya kugira tumenyeshe abantu bose bari kwarumviriza Voix d'Amérique ingene gikuti mu Burundi kimeze n'ingene gikora.
Namwe mwese muteze amatwi ijwi rya Amerika, ndabashimiye cyane, murakarama. Saa 12 turaza kubabwira amakuru.
VOA Afrique, les infos.